Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese mudutiza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Dirwema uyoboye ibiganiro byo kuri uyu mugoroba, mbahaye ikaze mu biganiro byacu.
Twega hacu twagerageje kwerekana neza ko tubanaye dukora ubusata binyuranye mu byerekeye umutekano n'agateka zina muntu n'ubutungane, kugira ngo abarundi bose baronke amahoro.
Uwo ni Minisitiri w'u Burundi ushinzwe ububanyi n'amahanga Alain Nyamitwe, avuga ku cyemezo cy'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe gihagarika inkunga yose zanyuzwaga muri guverinoma. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Edi, amakuru hirya no hino twabateguriye. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko abona ubwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi w'intagondwa witwa Leta ya Kiislamu ko ari honyabwoko. Ibyo John Kerry yabitangaje no musi ku wa kane, akaba yubahiriza ikiringo ntarengwa ko cashizweho n'inama nshingamateka c'itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu cuko leta ya President Obama ifata ingingo ku bwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi witwa Leta ya Kiislam ku migwi y'amadini n'ubwoko vy'inkehwa muri Iraq na Siria. Kerry avuga ko imigwi umugwi witwa Leta ya Kiislam ugendera ihonyabwoko mu vyiyumviro no mu ngiro. Ku munsi wa gatatu John Kerry yari yatangaje ko iyo ngingo yari gushobora gufata igihe kurushiriza ingingo ya Leta ya Amerika yo gutangaza ku bwicanyi bw'umugwi witwa Leta ya Kiislamu ariho nyabwoko, ari ukuvuga ko Amerika izokurikirana abanywanyi b'uwo mugwi ku butaka bwayo. Imara si ngombwa ko vyotuma hari ingingo kanaka yofatira uwo murwi muri Siria na Iraq. Ubwa nyuma ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko habaye honyabwoko hari mu mwaka w'2014 igihe haba ubwicanyi bukabije no gufata abapfasoni ikivunga mu ntara ya Darfur muri Sudani. Ukuba prezida kwa Donald Trump biza ubwa gatandatu mu bintu bishobora kugeramira bikomeye amakungu. Ivyo biza ku rugero rumwe no kugene iterabwoba rigeramira ubutunzi ku isi nk'uko bitangazwa n'ikigo kijejwe ubushakashatsi cy'ubwongereza EIU. Ku rutonde ruherutse gushikirizwa rw'ibintu bishobora kugeramira amakungu haza ubwa mbere ukugabanuka gukomeye k'ubutunzi bw'igihugu cy'Ubushinwa, bikurikirwa n'ingingo z'igihugu cy'Uburusiya muri Siria na Ukraine zishobora gusubira kugarukana imishyamirano mishasha n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Mu nyuma yaho haza ikibazo cy'amadeni cy'amasosiyete akomakomeye mu bihugu biriko bitera imbere mu by'ubutunzi no ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora kwicamwa ibice. Ikigo cy'ubushakashatsi EIU kimenyesha ko kititeze ko Trump atsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yamara birashobora gushika. Hamwe yotogwa, ivyo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu makungu. Ico kigo kimenyesha ukugene Trump arwanya uruja n'uruza atantambamyi mu byerekeye butunzi, ukugene ashigikiye ukwica kwica imiryango y'abagira iterabwoba, kuruntu ashigikiye inteko zigwanira ku butaka muri Siria no kwikura ku Bushinwa na Mexique mu bishobora kuvamwa impari zikomeye mu byerekeye budandaji no gutuma iyindi mirwi y'iterabwoba yaduka. Abantu mu bihugu byo muri Afrika bitari bike harimo u Burundi, Benin, u Rwanda, Guinea, Liberia, Tanzania, Madagascar na Togo nibo bantu ba nyuma ku isi batanezewe n'ukuntu babayeho ku bwa raporo y'ukugena abantu banezewe n'ubuzima ku isi iyo mu mwaka w'2016. Iyo raporo yaravye amafaranga abantu baronka ku giti cyabo ku mwaka, ikiringo babaho, ruswa, ukugene bafashwa n'ubwigenge bwabo bwo guhitamwa ibintu mu buzima nk'ibimenyetso byo kunezerwa n'ukuntu babayeho. Ikiza cya Ebola cihaye inkumbi mu gihugu cya Liberia cyaragize uruhara mu gutuma ico gihugu kiza mu bihugu bya nyuma ku isi kugena abantu batanezewe n'ukuntu babayeho. Ruswa muri leta ibandanya kuba intambamyi ku iterambere ry'akarere ka Afrika. Danemark n'icyo gihugu kiza ubwa mbere ku rugero abantu banezewe n'ukugene babayeho. Ico gihugu gikurikirwa n'Ubuswisi. Ibindi bihugu 10 biza imbere y'ibindi ku vyerekeye kugena abanyagihugu banezewe n'ukuntu babayeho ni Iceland, Norvège, Finland, Canada, Uholand, Nouvelle-Zéland, Australia, Nouvelle-Suède. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko naho yafashe ingingo yo gukura inteko z'Uburusiya muri Siriya ashobora mu gihe byoba nkenerwa mu kiringo cy'amasaha hatari make gusubira kongereza inteko muri ico gihugu igihe ariko aha imidari abasirikare bagwanye muri Siriya. Putin yatangaje ko adashaka gusubira kongereza ingwano muri Siriya, yerekanye umwizero kw'abategetsi ba leta n'imigwi igwanya Perezida Bashar al-Assad izoshika ku masezerano y'amahoro. Umusirikare mukuru ayoboye inteko zigwanira mu kirere z'Uburusiya yatangaje ko igikorwa cyo gukura igitegeri kinini cy'inteko z'Uburusiya muri Siriya kizoherahezwa mu kiringo cy'iminsi ibiri cyangwa itatu iri imbere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko intego z'Uburusiya ziri hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitandatu ziri muri Siriya, mu gihe Uburusiya butangaza ko intego zigera ku gihumbi zizoguma muri ico gihugu igihe igice kinini cy'izo nteko zizoba zavuyeyo. Inyubakwa n'amashure y'abaserukire igihugu c'Ubudagi byari vyugaye no munsi kuwa kane ku mpamvu z'umutekano muri Turkiya. Mu kiganiro yahaba amenyeshamakuru i Berlin, umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Frank Walter Steinmeier yatangaje ko abajejwe umutekano baronse amakuru yizigiwe ku gitero gishobora kuba. Ivyo bikaba vyatumye ambasade ku mugwa mukuru Ankara konsulira mu gisagara ca Istanbul n'amashure y'Abadagi muri ivyo bisagara bibiri vyugagwa. Iyo ngingo yari ikwiriye ngo kugira ikingire Abadagi. Frank Walter Steinmeier avuga ko Ubudagi uriko butororokanya n'andi makuru ku kugena umutekano wifashe mu gihugu ca Turkiya. Arashimye kugena igipolisi cya Turikiya cyakoranye nabo.
Arakoze Fideli niyo ngabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda gifatanyije na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi byatangaje ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015 bwazamutse ku gipimo cya 6.9. Icyakora urwego rw'ubuhinzi rutunze abanyarwanda bagera kuri 70% ruracyari ku gipimo cyo hasi cya 5%, ahanini bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Leta y'u Rwanda yifuza ko byibura uru rwego rw'ubuhinzi rwagombye kuba ruri ku mpuzandengo y'8.5% mu cyerekezo yihaye ya cya 2020. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Atangaza ku mugaragaro ko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze mu mwaka wa 2015, Bwana Yusuf Murango kuri ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku mpuzandengo ya 6.9%. Bwana Murango yavuze ko bingana na ₺5,837,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Aragaruka ku nzego zifatwa nk'inkingi za mwamba zatumye ubukungu buba buhagaze butyo.
Services nizo zikomeje kuba ziganje cyane mu bukungu bw'u Rwanda. The share ingana na 47%, ubuhinzi bugakurikira 33%. Za industries nazo zikaba zifite 14%.
Ubu ni ubukungu u Rwanda rwari rwiteze ko buzamuka kuri 7% nko mu mwaka ushize wa 2014. Urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ruri muzatumye ubukungu buri kuri 6.9%. Kubera ubukungu bwa bimwe mu bihugu byaguraga amabuye y'u Rwanda butifashe neza, ku isoko amabuye y'agaciro yagabanutseho 9%. Bwana Claver Gatete ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi.
China having been the main consumer of commodities such as minerals.
Twarabibonye Ubushinwa bwatugoraga ibicuruzwa nk'amabuye y'agaciro. Iyo ubukungu bugize ikibazo bigira ingaruka ku mabuye y'agaciro. Ibi bisobanuye mu by'ukuri ko iyo bibaye tuba tubaye aba mbere mu kugiraho ingaruka. Nka kuruta wolfram yacu, gasegereti yacu, yewe na zahabu nibwo bwatuguriraga mu ba mbere. Ibyo tugerageza gukora twabiganiriyeho mbere ya byose ni ukongera agaciro ku mabuye yacu.
Adding value to our minerals.
Imyubakire ku mazu mashya cyane y'ubucuruzi ashyirwa mu cyiciro cy'inganda hagaze ku 10%. Urwego rw'ubuhinzi butunze abanyarwanda 70% rurasa n'urutavaho ruri. Kuva mu 2010 rugaragaye inshuro enye ku mpuzandengo ya 5%, mu gihe Leta bufite intumbero yo kuba buzamuka ku mpuzandengo y'8.5% mu cyerekezo yihaye 2020. Uru ni urwego Leta ishoramo imishinga myinshi ngo rubashe guhaza abaturarwanda. Bwana Claver Gatete avuga ko ubuhinzi nubwo butavaho buri butanasubira inyuma. Zimwe mu mpamvu leta ifata nka nyirabayazana ni imihindagurikire y'ibihe kandi ngo igerageza kuyishakira umuti.
Twari twaravuze turashaka ubuhinzi buzamuka 8.5%. Kandi nkuko mwabivuze bigaragara nuko it has been stuck at 5%. Now, being stuck at 5%, it is saying, what actually do we need to do to bring it up?
Bwagumye kuri gatanu ku ijana. Kuguma kuri gatanu ku ijana ni ukuvuga ngo twakora iki ngo tubuzamure ku 8.5% twari twihaye. Ibyo rero nibyo turi kugaragaza ngo tumenye neza aho icyuho kiri. Bimwe mu bibazo by'ingenzi bikunze kugaragara, ubuhinzi bwacu bubeshwaho n'imvura. Yiguye neza umusaruro bamwiza, yaba mba umusaruro ntube mwiza. Igisubizo si igihutirwaho. Ntushobora guhita utangira kuhira igihugu cyose mu ngengo y'imari y'umwaka umwe. Ugomba gutangira ishoramari kuhira. Icya kabiri byo dushyiramo nk'amafumbire, dutumiza amafumbire, twigisha abaturage kuyakoresha, tuyatera inkunga. Turagerageza kureba uburyo ibiturukamo byazamuka. Ubukungu bugaragazwa ko bwazamutseho 6.9%, ariko bigoye kubyumvisha abaturage hirya no hino barya bigoranye.
Byagurya nitubenye babido. Ariko bitabonete twakwemera tukanamba nta kundi byagenda. Kuko nta wikoreramo n'ugusaba. Kuno haru wasanga bashyize ngo nokusiko abikuru none yabiteka se aririki utwa umwana yakariye nibyo urwanira kurya ntago ntakurya kurikiyo rekata ntakurya kurikiyo kuma ntako twibera bacyo nuko yagize amahirwe ukabona buri je ukaburira bibiri by'ibigori abana bararira ibyo ngibyo ntakuri byaragabanutse none nari mfite ibiro 63 sekeje 51 ruba taruguga ataruguga dehoka n'uzira bano ku muntu yajonje ibiro ntibigabanyuka
turya rimwe kumugora umwe tukanaburara kwa tubona tukari ubwo twabibura nuko wabona akazi wakabura nuko ukavumira ukihangana.
Kuri iki kibazo ministeri y'imari n'igenamigambi yagisubije ivuga ko umusaruro w'u Rwanda urenze w'abaturage barwo bakeneye. Ministre Gatete yavuze ko hirya no hino hagaragaye ikibazo cy'inzara yatewe n'imihindagurikire y'ibihe kandi ku Rwanda rwagerageje kugoboka bahuye n'ibibazo rwifashishije ibigega by'imyaka ruba rwarahunitse. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu kibarurishamo ibari ivuga ko kuva mu 2011-2014 umunyarwanda yavuye ku madorari y'abanyamerika 211 agera kuri 718 yinjiza. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Guverinoma y'u Rwanda yatangije gahunda nshya yo kwigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'inyororokere mu mashuri yisumbuye, bikavugwa uko biri nta guca iruhande kuko byagaragaye ko kuguma kubica hejuru bituma abana bakiri bato batamenya neza uko bakwifata, bikabaviramo kwishora mu mibonano mpuzabitsina hakiri kare. I Kigali twumve Asumta Kavoy.
Iyi gahunda yatangiye itanga amahugurwa ku bayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye, barahugurwa mu buryo bazafasha abarimu kwigisha neza isomo ryerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi Gasana Janvier asobanura ko leta igiye gutangira uburyo bushya bwo kwigisha ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, birinda ingaruka zajyaga zigera ku ngimbi n'abangavu.
Iyi gahunda yo kwigisha mu bijyanye n'imyanya ndangabitsina mu myaka ya kera cyaragendaga kibura cyane, bikigishwa nk'isomo rya siyansi risanzwe rya biyoloji. Ubu noneho twabishyize mu masomo anyuranye menshi yo kugira ngo niba turiho twiga communication umenye ngo hari ubuzima bwawe hari ukuntu uteye wa mwana w'umukobwa cyangwa umuhungu, nutitwara neza bishobora gutuma ugwa mu makosa. Umwarimu tukamwigisha guhora ashyiramo ako kantu.
Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imyigishirize mu Rwanda avuga ko iyi gahunda yatangijwe izafasha abana kubarinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato. Abarezi basabwe kujya babwiza abana ukuri ndetse no kubabwira aho bategerwa n'abantu bakuru babashora mu ngeso mbi. Umwe mu barezi bitabiriye iryo hugurwa ni Mukabaziga Specios, ashinzwe amasomo muri Groupe Scolaire Rubingo mu Murenge wa Jari mu Karere ka Gasabo. Avuga ko nta kirazira izongera kurangwa mu masomo batanga.
Ubundi mu muco nyarwanda ntabwo tumenyereye ko abana tubabwiza ukuri imibonano mpuzabitsina. Iyo duhura n'ikibazo abana ugasanga batwaye inda z'indaro, haha ko baduhuguye nimba ari igitsina runaka kivuga uko kiri, izina ari ukwirinda sida. Mbere yuko ugomba gukoresha agakingirizo ukavuge n'uko bagomba kukambara, ukabonye ko ari ibintu abana aho bagwa. Azi ko hari umugabo yamubeshye ngo iyo umuntu agiye hejuru niho umuntu asama. Ati none wowe rero njya hejuru kugira ngo udasama abigwamo. Nk'ibyo byose tugomba kubwira iki abana tukabibasobanurira? Cyangwa se abandi ti inda zitwarwa n'injoro. birahari ha ama experience ajya garagara baduha ubuhamya ubwo rero batubwiye ko tugomba gutinyuka tukabyigisha abana.
Uyu murezi waganiriye n'ijwi rya Amerika yavuze ko sibyo n'inda z'indaro babona ku bigo by'amashuri bigishaho bajya bumva abana b'abanyeshuri bandura na virusi itera sida kandi bakiri bato mu myaka 13-14 kujyana hejuru. Avuga ko nubwo atamenya ngo umwana wanduye ni kanaka nanaka ariko buri mwaka ikigo nderabuzima kiza gupima ku bigo by'amashuri kandi buri gihe bakabaha imibare y'abanduye virusi itera sida. Iyi gahunda iramutse ishyizwe mu bikorwa, ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe imyigishirize mu Rwanda bwemeza ko yagabanya umubare munini w'abana b'abakobwa batwaraga inda bakiri bato bagahita batakaza amashuri, akenshi ubuzima bwabo buhita buba bubi. Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'abana b'abakobwa batewe inda, bamwe bigaga mu mashuri abanza abandi mu yisumbuye. Gusa ubu aba bana bahindutse ababyeyi bemeza ko batewe inda kubera ubujiji.
Njyewe nta n'umuntu wari ubizi n'ubu ngomba nkiga nanjye nanjye narinze, gusa ni mama wanjye wambwiye ngo yabonye ntangiye gutukura ngo ntukuzwa n'iki nkajya muhindura umusazi ngo nyine aza kuza kumbwira ngo ndatwite. Nkibimenya njyewe ntabwo naraye mu rugo ko narinze ko papa ari bunteme, nkabona mu rugo nta kintu bamareye nk'imwe ati nabuze amakayi akayanzanira imyenda gutyo.
Uko byagenze nyi yarambwiye ngo turangiza imyenda agenda namubwira ntiho genda unzanire fanta birangiye igihe unzanire sitro agenda anzanira koka nashidutse nyi mwana wongeye gukanguka byarangiye. Ndamubaza nti ibyo ukoze Imana ibikuwa baravuga ati nyine icyo nashakaga nakibongeye tahi.
Ntawe bari garagaza ingaruka zigera ku bakiri bato iyo badasobanukiwe neza n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Urugero ruto rwagaragaye mu ntangiriro z'uyu mwaka icyo gihe abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bajyanwaga mu itorero ry'igihugu ahantu bakoreshwa cyane imyitozo ngororamubiri. Byabaye ngombwa ko bapima buri mwana w'umukobwa witabiriye iryo torero ngo barebe ko nta n'umwe utwiturimo. Nyamara itorero ry'igihugu rivuga ko ryabonyemo abana b'abakobwa 96 bitabiriye itorero batwite bahita basubizwa iwabo. Uyu mubare ni muto cyane ugereranije n'abandi bana b'abakobwa batagize amahirwe yo kugera mu mashuri yisumbuye, kuko benshi usanga barabyariye ku misozi yabo cyangwa bagafatwa bagerageza gukuramo inda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya bundi tutahora tuvuga rumwe baratutuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri
2020. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Ku
Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Samoya ni minota 49 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda, saa 7 ni minota 49 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yo mu karere. Uburundi buremeza ko bufite ibimenyetso bihagije byatuma batanga ibirego bishinja u Rwanda mu nkiko. Ibyo byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Alain Nyamitwe ubwo yasuraga Radio Ijwi rya Amerika uyu munsi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Minisitiri Nyamitwe yatangiye asubiza inkiko babona zakwakira ibyo birego bavuga ko bashinja u Rwanda.
Jewe nibaza yuko iyo bavuze igihugu ikindi bakavuga n'ugitwara iwa uzi sentare babashaka kuvuga ngira ngo ama sentare araba canke ahana ivyaha mpuzamakungu nayo akaba nkumbure ari ubwoko bubiri ubwoko bumwe ni ya sentare mpuzamakungu yegukira ONU yitwa Cour internationale de justice ubwo gukako nabwo ni yandi mpana vyaha ya CPI mugabo rero si nomenye neza iyo mushikiranganje mugenzanje yo yavuze mu jambo ko ntaryumvirize ko muraza amasaha nyine atandukanye hagati y'ubujumura nino nkumbure ico gihe ashoye kudondora tubvira neza ico gihe twamenye yari mugabo nta yindi sentare mbona kuganje yo rengukisha umukuru w'igihugu ikindi gihugu
ibirego Burundi bwagiriza urwanda kubganyu nibirego bikomeye byotuma president Paul Kagame n'urwanda birengukishwa imbere ya sentare
nkumbure sino tomora cyane gose kuri iyo jambo ko ntajyumvirije ariko ico nzi nuko mu bimwe muri bimwe nabindi tamitami twagiye turereka makungu mu byo igihugu cy'u Rwanda cakoze harimo ibyo hakoko bishobora gukurikirana n'ishyirahamwe nako ni na sentare mpuzamakungu Cour internationale de justice mu bijyanye nuko imbibe z'u Burundi bazihonyanze muriko neza ko hariho igitero cya gabwiye ku itariki 10 mu kwakaro umwaka uheze ibyo nabyo kavyerekana neza yuko aho tufatiye naho twafatiraho hariho icaha dushobora kwagiriza ico gihugu hanyuma ndibaza yuko uko biri kose nubwo vyoba ari uko biri igihugu cy'u Burundi cagumye kigaragaza yuko gifise gishaka kugira imigenderanire myiza n'abanyi bacu bose harimo n'ico gihugu tukama dusaba yuko ico gihugu cohagarika ingendo zo gufasha abantu bafise imigambi yo kukonona umutekano hagati y'ibihugu byacu byompi n'uguhunganya umutekano hagati mu gihugu cy'u Burundi murazi ko hari imigwi myinshi tuzi yagiravuga ko bahawe imimenyerezo mu cyo gihugu cy'u Rwanda
tuvuze kandi kuvyerekeye ibyo byo gufasha imirwi ija gutera Burundi hari umusirikare avuga ko yari umusirikare w'u Rwanda yafashwe akaba yitwa Cyprien Rucahintare makuru aherutse gutangazwa ikayatangajwe na se wibavuga ko uyo mugabo atigeze aba umusirikare murashaka kuduha umuco kuri icyo kibazo
je ne waza yuko tutobiranda ko navyo cyane kuko iryo zina muvuga ni zina wenyine yitangiye hanyuma mukaba muzi neza yuko mu bantu baba bakoze ivyaha nk'ivyo badahuta bavuga ukuri hari ivyo abwira abamenyesha makuru baba bakora mu baza mugabo nkumbura akaba n'ivyo ashaka kubwira inzego zijejwe kugira gutororokanya makuru kuri we nizere yuko nkumbure mu misiri imbere aho zoshikizumba imbere y'intahe leta y'u Burundi n'inzego zijyanye umutekano zizo zimaze kuronka makuru arambuye ukungene umusirikare yinjiye mu gihugu cy'u Burundi n'ingene nivyo ni wari umutumye nivyo yaramaze gukora navyo ivyo mvuga ko si we yaravuze bwa mbere na mbere ho ahawumbwira kujya muntu koko ari se wiwe uwo byemeza ko ari se wiwe mbese ivyo yavuze ni igikubwira ko bataye umugire n'abantu nabivuge ibintu byinshi ibibazo byinshi bihari uko biri kose igihugu cy'u Burundi cyaramaze kuvuga yuko cuguruye kugira ngo hoba hariho inzego mpuzamakungu zita kugira gutohoza kubyo tuvuga turega u Rwanda twege inzira iruguruye bazoza tubereke abo bantu bose twafashe tubereke izo nkozo zose twafashe tubereke aho hantu hose bagiye kugira bateye maze bagire icyo bashikirije
tugaruke ku kindi kibazo gihambaye cyane gose ishirahamwe y'Iburaya yarafashe inkingo yo guhagarika imfashanyo ya genewe leta y'u Burundi hanyuma leta y'u Burundi kabivuga ko hariho ibintu yari yashikirije mbega kubwanyu ikitagenze neza niki
ahubwo icyo kibazo kibaza abanyaburaya bonyine nibaza ko twega hacu twagerageje kwerekana neza ko tubanaye dukora mu nzego mu bisata binyuranye mu byerekeye umutekano n'agateka zina muntu n'ubutungane kugira ngo abarundi bose baronke ico novuga baronke amahoro babe mu mahoro bisazwe
ariko hariho ibintu iryo shirahamwe risaba hariho nko kugura amaradiyo hariho agateka kazina muntu hariho ibiganiro cyane cyane nicyo kibazo turakigaruka ko ivyo byose leta y'u Burundi izo bishira mu ngira kugira ngo iryo shirahamwe n'iyasubira gukorana maze yamfashanyo isubira igaruke mu Burundi
Rega Frederic ivyo leta y'Urundi ikora ibikorera barundi ntibikorera abanyaburayi leta ikora ivyo ibijanye n'imigambi n'imigabo yemeje ivyo yemereye ejo aba umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu igihe ariko aritoza kandi ikabikora ku buryo abanyagihugu bonyine baronka umuhoro n'umutekano
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti turi kumwe turi hafi kugira ku musozo w'ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidel niyo ngabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi Fidel
urakoze Edi tubabwiye ku mushikiranganje je twimigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry amenyesha ko abona ubwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam ari ihonyabwoko ivyo John Kerry yabitangaje uno munsi kwa kane akaba yubahirije ikiringo ntarengwa ko cashizweho n'inama nshinga mateka ya cuko leta ya President Obama ifata ingingo kubwicanyi bukabije bwakozwe n'umugwi witwa leta ya Islam ku migwi y'amadini n'ubwoko yinkwehwa muri Iraq na Syria. Tubabwiye kandi ko ukuba President kwa Donald Trump biza ubwa gatandatu mu bintu bishobora kugeramira bikomeye amakungu. Ivyo biza ku rugero rumwe n'ukugenda iterabwoba rigeramira ubutunzi ku isi nk'uko bitangazwa n'ikigo kijejwe ubushakashatsi cy'ubwongereza EIU ku rutonde ruherutse gushikirizwa rw'ibintu bishobora kugeramira amakungu. Ahaza ubwa mbere ni ukugabanuka gukomeye k'ubutunzi bw'igihugu cy'Ubushinwa. Abantu mu bihugu vyo muri Afrika batari bake harimo Burundi, ibihugu bo mu bivyo bihugu harimo Burundi, Ghana, Rwanda, Guinea, Liberia, Tanzania, Madagascar na Togo nibo bantu banyuma ku isi batanezewe n'ukuntu babayeho ku bwa raporo ikugena abantu banezewe n'ubuzima ku isi yo mu mwaka w'2016. Iyo raporo yaravye amafaranga abantu baronka ku giti cyabo ku mwaka ikiringo babaho ruswa ukugene bafashwa n'ubwigenge bwabo bwo guhitamwa ibintu mu buzima nk'ibimenyetso byo kunezerwa n'ukuntu babayeho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko naho yafashe ingingo yo gukura inteko z'Uburusiya muri Syria ashobora mu gihe byo bankenerwa mu kiringo c'amasaha gusubira kongereza inteko muri ico gihugu igihe yariko aha imidara abasirikare bagwanye muri Syria. Putin yatangaje ko adashaka gusubira kongereza ingwano muri Syria. Inyubakwa n'amashure y'abaserukire igihugu c'Ubudagi vyari vyugaye uno munsi kwa kane ku mpamvu z'umutekano muri Turkiya. Kiganda haba menyesha makuru umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubudagi yatangaje ko abajejwe umutekano banose amakuru yizigiwe ku gitero gishobora kuba.
Shuti mwari muduteze amatwi ahani ho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba washize hamwe ibiganiro ni Inosa Kimenyi amakuru mwagejweho na Fidel Niyongabo naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edir Rwema mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.